Kuri uyu wa mbere hatanguye ihuriro ry'abahinga bategura ibizoganirwa ko muri iyi nama ihuza intumwa z'ibihugu 11 by'akarere ka Afurika yo hagati. Umubonano w'abashikiranganji b'imigenderanire canke intumwa zabo utegekanijwe ku munsi wa 4 n'uwa 5 w'indwi. Ibihugu byose byarungitse intumwa muri iyi nama. Ivyo navyo ni Angola, Uburundi, Cameroon, Centrafrika, Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatorial, Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Ivyo bihugu byose bihurira mu mugwi wa maho wa ONU ujeje umutekano mu karere ka Afurika yo hagati wiswe Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Mu myaka itandatu iheze kuva haduka imvururu za politike n'ijyambere Burundi bwakira inama nk'igihuza ibihugu by'akarere n'intumwa za ONU. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Isidore Ntirampeba avuga ko ari ikimenyetso gifadika kw'amahoro n'umutekano byasatsagaye mu Burundi.
Baravyihweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza hayagwa amahoro hari umutekano. Nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi batereka rede uhurira Bujumbura nta kibahungabanya basanga ibintu byose birakwiye kuko mutahure yuko bene wacu bavukanye inama nkizi tutari tuziherutse kandi murazi gituma 2015 murana ko hari mu ndyane hari mu biki mu migumuko uno munsi rero kubona inama nkiyikoraniye Bujumbura kuvuga ko hakeye harabona hameze neza.
Yamara naho biruko hamaze iminsi yibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake. Akarorero n'abantu hafi 30 bishwe mu kiringo c'amezi abiri gusa muri ubwo buryo abandi bagategerwa ku mabarabara yinjira mu gisagara ca Bujumbura. Aha uwo mutegetsi arahumuriza abashitsi ku mutekano ucunzwe bikwiye. Mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu, aho Burundi burashima ko iyo nama ibaye buriko buranagura imigenderanire n'u Rwanda.
Hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nivyo ntawe bideha, imigenderanire yaratsitaye biturutse ku ngwane zo mu 2015. Mugabo raba uko ibintu biriko biragenda, hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu vyosubira mu migenderanire myiza. Abashikiranganji bajeje imigenderanire bagahurira gasenye nemba bakabiyagako hagere ntivyahereye hajya n'ukuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero yuko iyi migenderanire yotosorwa abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira tukabandanya duhana bageni tukabana nk'ababanyi beza ari naco gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa mu inama atamakenga namwe giteye.
Ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu zamazaduka inyuma y'amatora muri ivyo bihugu hamwe no kugwaniriza umwasi hamwe.
Hariho ibihugu usanga biri mu ngorane mugabe ingorane z'umutekano mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu kugatwe kacu. Inzu y'umubanyi iri kirasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwa wifatwa aho ho nyine kuba ari kugira ngo nimba hari kibazo kihari tukironderere inyishu kitararinda gukura. Nimba amatora yaragiye araba akabamwe udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute mu ntwaro rusangi muri demokarasi watsinze n'uwarushijwe bahantu kuboko barakezanya igisigaye abahasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose. Tuzobabwira uko iwacu bimeze tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu. Ababanyi ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baraherutse mu matora, muri Centrafrika baraherutse mu matora, muri Cameroon harabaye amatora, mu Rwanda hari imirije amatora.
Bitegekanijwe ko iyi nama igira 51 izo kwitabwa n'ivyegera 4 vy'umunyamabanga mukuru wa ONU intumwa z'ubumwe bwa Afrika n'imiryango ihuza ibihugu nk'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ahandi. Pierre Clavier Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.